Patrick Pascal niyo nkuru umukomiseri w'umugwi Sever ari nawe ahagarariye ivyo bikogwa avuga ko ibitigiri vy'ivyo bisigarira bigenda vyiyongera uko iminsi y'ivyo bikogwa yiyongera.
Twovuga ko twatanguye neza ku munsi wa kabiri w'indwi heze. Kuko ku munsi wa mbere kwari gutegura chantier, dupanga ibikoresho n'ibindi. Ku munsi ugira kabiri aho dutanguriye twashoboye kuronka ibiziga bibiri by'abatawe hano. Ariko guhera ku munsi wa gatatu bagiye bariyongera biyongera. Ivyo novuga cyane cyane mbona bihambaye ni vyabaye nko ku munsi kuva ejo. Ejo twarashoboye kuronka abantu twovuga ko bari bahambwe nko mu binogo byegeranye barenga 37 abo twashobora guharura be nabandi rero wasanga bari hamwe usanga batekewe mu kintu kimwe tuzashobora kubaharura hamwe ho twasanze harimo n'umupanga tugasha twibaza yuko byerekana ko mu kubica bo bakoresheje umupanga abandi tugasanga hariko n'imigozi mu izosi
kubga patrini yo nkuru biboneka ko muri icyo kibanza hahambwa ikivunga abantu benshi kuko imashini kwishika hasi cyane ariko haboneka ibisigarira
ko tubona vya binogo tubandanya tugwa kubindi duharuye birashobora kuba birenga 5 nk'ubu no munsi tumaze kuronka barenga 30 rero kiboneka nuko hahambwa abantu benshi abonabo mwe baza gutangwa gutabwa ngaho onyi bapfuye abandi nago bakaza bagatabwa ngaho usanga tanico babazingiyemwo ukaba arabusanga bari mu bure bafise ubureta abandi bari mu magunira abandi bari muri musike tugashobora guharura rero nuko bangana ikiboneka nuko tubandanya rero twimba tuja kure gose kugira ngo dushobore kuronka nabandi imvura yagwa yoba yarabandanije ifuka gose ivyo twaronse mu enquete mu matohoza twariko turagira ari vyukuri hano hantu hatawa abantu benshi gose
mu mugwi Sever bamenyesha ko ibyo bisigarira biriko biratorwa muri ico kibanza ari vy'abantu bishwe kuva mu ntambara yo kuva mu mwaka w'1994 kuduga
nkuko vyavuzwe kuva gihe twatangura nabo guhera mu 1994-1995 no kubandanya niyo myaka cane cane dufise mu maraporo y'umugwi Sever
ibyo bisigarira biriko biratorwa Padiri niyo nkuru Pascal amenyesha ko bizokozwa neza bigashigwa mu bisaho vyabiteguriwe munyuma hakazotegurwa umunsi wo kubishingura niteka vyaba ngombwa bakabubakira icibutso tubibutse ko muri zone Kamenge muri aruko w'igisagara ca Bujumbura ariho hatanguriye igikorwa cyo kuzura ibisigarira vy'abantu bahambwe mu kivunga ku rwego rw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura zone Kamenge niyo yatanguriyemwo intambara y'amasasu mu mwaka w'1994 abasivile bafashe ibigwanisho bahangana n'igisirikare n'igipolisi vya leta y'ico gihe hari nyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye yararongoye Burundi.